Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Ndabaye mwiriwe cyamwaramutse bivanye na umerereye mu mpande zine z'isi inshuti bakunzi b'ikiganiro yaga mutwumviriza kuri FM no ku rubuga ngo kanabumenyi rwacu westatu akaburongo nge akaburongo info jewe ndacyabashikiriza nitwa Aimable Kavunja Poli duhere iyaga yacu mu rusenda hazindutse uruhagarara ku wa mbere genekerezo rya gatatu higarama mu ikambi y'impunzi z'abarundi mu rusenda biturutse ku bagwanyi bayoboka General William Yakutumba batanguye gutana mu mitwe n'ingabo z'igihugu uyu munsi ku isaha 12 za gatondo ku birometero 12 uvuye ku ikambi y'impunzi z'abarundi mu rusenda edoni dona mugenzi wacu dete nibizi
umunsi kabisa habaye urudugarara habaye urudugarara mu nkambi ko twabyuze tumva ibisasu bya rutura bivugiraho hanze ikambi gato atari kure mbere cyane kubiye byatumye n'abana batatunze ku mashure ibinteka ndatse ntiwobona abaja mu mirima abafidukoga hanze ikambi ntibagiyeyo abamotari biriwe mu kambi bino munsi byemeze nabi cyane kwera ibyo bintu tutaho turumva by'ibisasu byako biruvugira inyuma y'ikambi bisaba yuko abarongozi aba CNR butongeza umutekano ko ibintu nk'ibyo kwiravuga nka cyo tuba turi ngaha duterwa bwinshi ntabwo tuba tuzi ngo nibande ko aragwana tumbonga ni mayimayi n'abasoda ba leta guverinoma Kongo tuseneye kwidufasha bikongeza umutekano igadushingira umutekano kwiye
Impunzi yahungiye mu ikambi ya Rusenda twavyakiranye umubabaro n'ubwoba bwinshi kuko twasanze icyo twahunze aricyo n'unyine turiko turahura kuko twavyutse mu gatondo kwa kare twumva ibikuru vya muzinga vyasirana no kuri vyari biteye ubwoba kandi turi mu bana kandi twaje duhunga inkoho kandi twumvise aho vyavugira hafi y'ikambi gose ubwa mbere na mbere aho dusaba CNR n'igihugu cya Kongo kubwira uko bashoboye kose baducungere umutekano haseri nawe turayisaba turi ko turabaho biri tubona ko vyamaze kurengerana ibikunda haseri yokora ibishoboka byose kadukura ngaha ko turabona ko ubuzima bwacu buri mu kaga
twebwe umengo ntiturabagwaye mu bandi muri ino kambi dufatiye no kwa muganga nyine aribo bakurikirana ubuzima bwacu nta na kimwe bariko baradufasha nta na kimwe ndetse umuti naho wogwara bakubwira ngo ende kwigurira imiti kwa muganga reka n'ukuri nta kintu na kimwe dufate nk'umwaka mu mwaka uheze hari ishyirahamwe ryaturungikiye agafashanyo ariko ntitwakarose twese naho nyine babaha intica ntikize inica ntikize se kuvuga ko utuntu dukeye atanu two tumaze ushobora kujya n'iminsi ibiri dufatiye nko kubuye nibarenza ibikombe bimwe tunwesha amazi bitandatu ubwo buye nabwo bukoroga nk'iminsi itatu twebwe twosaba gitunwa ituzanira ingorane tuyinyoye nabi turasha mu nda kandi turamerwa nabi gose uyinwa neza ugafungura uraba umuntu mu bandi ariko ungura uhera umunwera so kuvuga ukundi urahera ukonda gose ugasigara kwigufa
tukiraho nyene mu rusenda impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya rusenda zingana amajanane zigendana ubumuga bwo kumubiri zateguye uyu munsi kwigenekerezo rya gatatu kigarama uyu mwaka turimwo ibirori bijanye n'umuco kama ivyo bakaba babikoze mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga usanzwe uhimbazwa buri genekerezo rya gatatu kigarama uko mwaka utashe umve bamwe mu bagendana ubumuga barasigura ingorane bahura nazo mu buzima kuri mikoro ya mugenzi wacu Jusirene Manirakiza
kintu tuzisaba twe turasaba ibintu bijyanye n'iby'imyuga ku bagendana ugendana umuga ubwiwe ku buryo ashoboye kuba amugaye nibyo dusaba twebwe ikintu twe duhomba urabona twebwe injya baraduhereza ariko ikintu tutaronka ni kijyanye n'umwambaro nko kuva dushyika ngaha mu nkambi nkaje nko kuva nshyika ngaha mu nkambi nta mpuzu nuvuga ngo ndigira ndonka romba zijya njya baduha kugira ngo tuzikuremo ikintu twojya twongere duronke imico twambara urumva biratugora cyane
Murongwe imiryango 126 yabimukira babene gihugu bimanyema bararonkejwe imfashanyo y'amafaranga n'ishiramu NRC ry'abagira neza banye Norvege rikorera muri territoire ya Fizi buri muryango ukaba waronkejwe dolari 75 z'abanyamerika kugira abashire ko ibisakazo ku mazu yabo basanzwe babamwo aha rero niho nsozereye yaga yacu uno munsi mwayiteguriwe na Serge Bisimwa ahagarikiwe na Jacques Kahora naho kuri mikoro ya Jewe Mabre Kavunja Poli Imani Barinde na ubutaha